Ири ни рад да извиде Америка. Ijwi rya Amerika ribashikiriza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turaramukije inshuti muduteze amatwi muri gitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki indwi z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020 kuri mikro muri kumenaje Fidel Nyongabo. Abagwanya ibiturire hamwe n'isesa gugwa ry'amatungo y'igihugu mu Burundi baratera kama abategetsi b'inzego nkuru nkuru mu gihugu kabasaba kwerekana ubutunzi bafise muri iki gihe hasigaye amezi atanu ngo ikiringo cabo kirangire.
Kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku musanzwe ajeje by'amafaranga muri komine bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere yuko baje mu mabanga.
Uyu ni Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricome ryishinze kugwanya ibiturire na ruswa mu Burundi. Mu Rwanda umuryango wa Nzabarinda Evariste uvuga ko amaze amezi atandatu bataza aherereye. Naho mu ikambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania abarundi bagera ku 400 bahawe ibiribwa n'amakarata abaho uburenganzira bukwiye kuba mu ikambi nk'impunzi. Mara imbere yuko dushika kuri izo nkuru n'izindi tubafitiye reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi dufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze Fidel. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Muri Leta Zunze za Amerika, igihugu cya Leta Zunze za Amerika carimye visa umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu wa Iran Mohamed Javad Zarif. Byashikirijwe n'umutegetsi wa Amerika atashimye ku izina ryiwe rija ku mugaragaro. Zarife yarwari kwitaba inama ya onijejwe umutekano ku isi New York ku munsi wa kane, kandi yari guhabwa umwanya wo kunegura ku mugaragaro Leta Zunze za Amerika ku rupfu rwa Qasem Soleimani yarakomeye mu gisirikare cya Iran, mu gihe amategeko ya ONI ategeka Amerika guha viza abadiplomate bajya ku cicaro cya ONI mu manama nk'ayo. Amerika yisigura ivuga ko ishobora kwimana viza ku mpamvu z'umutekano, izo kwirinda iterabwoba hamwe na politike mpuzamakungu yayo. Amerika ntiriko irakura abasirikare bayo muri Iraq. Byashikirijwe n'umushikiranganji wo kwivuna abansi wa Amerika Mark Esper ejo ku munsi wa mbere. Ibyo abishikirije inyuma yaho hagaragariye ikete ryanditswe n'umukomanda wa Amerika muri Iraq ryahererekanijwe ku rubuga gurukana bumenyi Twitter ryarungikiwe Leta ya Iraq, ryavuga ko Amerika yubaha ingingo ya Iraq ibasaba gutahuka muri Amerika. Abajijwe nimba Amerika ishobora kuzotera ibibanza ndangamico muri Iran, Esper yishuye avuga ko igisirikare cya Amerika cisunga amategeko y'intambara abuza ibitero nk'ivyo. John Bolton yahoze ari umujyanama mu by'umutekano muri presidansi ya Leta Zunze za Amerika yashikirije jo ku munsi wa mbere ko ashobora kwitaba akavuga ivyazi ku mburano zirindiriwe muri Sena ya Amerika ku byaha byagirizwa Perezida Donald Trump. Bolton yari mu bari bafise ijambo rikomeye kuri politike mpuzamakungu ya Amerika muri Leta ya Trump, kandi avuga ko hari ivyazi mu twigoro twa Perezida Trump two gusaba Ukraine gutohoza kuri Joe Biden. Bolton ari mu bafasha bane bo mu biro bya Perezida abademokrate bamye bifuza ko abazwa ku byagirizwa Trump.
Washington, ijwi rya Amerika.
Inteko ziyoboka generali wa Libya Khalifa Haftar zishikiriza ko zafashe igisagara gikomeye cya Sirte muri Libya cyari mu minwe ya Leta ya Tripoli ishyigikiwe n'amakungu. Umuvugizi w'igisirikare cya Haftar yashikirije jo ku munsi wa mbere ko ico gisagara cyafashwe mu masaha make kandi gifatwa cyose. Leta Tripoli ntacira bivuga ko kandi nta birenze kuri ayo makuru biratangazwa. Sirte kiri ku nkengera ziba hari Mediterane kandi cegereye amasoko y'ibitoro, niho Muammar Gaddafi yahoze arongoye Libya avuka. Muri Afrika, bombe yaturikijwe mu isinzi ry'abantu mu isoko hafi kiraro kigabura Nigeria na Kamerune yahitanye abantu 9 jo ku munsi wa mbere, abandi 26 barakomereka nk'uko byashikirijwe n'abajejwe umutekano. Umukuru arongoye ku karere yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko mu bafuye harimwo abana bato bariko baragurisha ibyo bari bashoye. Nta muhari witiriye ico gitero, ariko Boko Haram niwo muhari ukorera ku mpande zibiri z'ibyo bihugu kandi ukunda kuhagaba ibitero by'iterabwoba.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Leta zumwe za Amerika yararungitse abasirikare biyongera ku bari mu kambi ya gisirikare muri Kenya, inyuma yaho iyo kambi iterewe na Al-Shabaab ku munsi w'Imana, hagafa abanyamerika batatu. Igisirikare cha Amerika ku mugabane wa Afrika, AFRICOM, cashikirije jo ku munsi wa mbere ko zimwe mu nteko zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko zamaze gushika muri iyo kambi ya Manda Bay. AFRICOM ishikiriza ko ata kimenyetso cerekana ko ico gitero cha Al-Shabaab gifitanye isano n'igitero Amerika yakoze ku musirikare akomeye wa Irani yiciwe i Baghdad ku munsi wa gatanu. Nayo perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yatangaje jo ku munsi wa mbere ko inteko za Turukiya ziteguye gukora icyazitwaye muri Libya, inyuma yaho barungikiwe gufata mu mugongo leta ishyigikiwe na ONU. Ku munsi w'Imana Erdogan niho yemeje ko abasirikare batanguye kurungikwa muri ico gihugu cya Libya. Irungikwa ryabo muri Libya ryaranebaguwe n'amakungu. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yavuganye na Erdogan kuri telefone kuri ico kibazo. Nayo perezida Donald Trump wa Amerika asaba perezida wa Turukiya kwitonda akagenza make mu bintu arimwo muri ico gihugu cya Libya.
Turagushimiye Aloys ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika y'i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, mu ikambi y'impunzi ya Mutenderi muri Tanzania, abarundi bagera ku 400 bahawe ibiribwa n'amakarata abaho uburenganzira bukwiye kuba mu ikambi nk'impunzi. Umunyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika James Jovin yavuganye na bamwe muri bo.
Uwo mugambi urimwe gukorwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi ku isi yose HCR rifatanije na PAM ariryo rironse impunzi imfungurwa. Izo mpunzi zirimwo kuronswa amakarita amwe n'ibiribwa ni zimwe mu zahunze kuva mu mwaka w'2017 zari zigishakisha ubuhungiro. Kuva aho leta y'igihugu cya Tanzania ifatanije na HCR ikorera rusansuma mu kwezi kw'icyenda mwaka uheze, impunzi zirenga gato 400 nizo zabonetse yuko zituye mu nkambi za Mutenderi, Nyarugusu na Nduta. Ata byangombwa zifite zimwe mu mpunzi z'abarundi twasanze ku Gihangare mu nkambi ya Mutenderi barimo kuronswa ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye. Abantu bariye yuko bafite munezero ntangere
mojeri yumva neza kubera n'imisira rimaze umuntu adafungura neza bivanye n'ikuntu usanga umuntu agenda arasaba mu nzira asaba abagenzi ababanye. Ndashima kandi ndanezewe gose kuba mbona yuko uno munsi nanjye nzogena gufashwa nk'abandi, ndetse nanjye nkazufasha nka kumwe nje bahora bamfasha.
Jewe nari maze iminsi ndavye neza nk'imyaka 2 irikwira kwira taka difisi. Ndumva mahoro kandi ndumva njyohewe cyane kuko nk'ubu ibyo sinshobora kwiruka numvise nk'igihuha kivuga ko bariko bararondera badafise amakadi mu nkambi. Aho no kuvuga ndashobora kuba mfise umutekano nk'izindi mpunzi mu nkambi.
Mu mwaka 2020 n'ukuri mbona menga ni migisha kuri jewe kandi nyene ndenge irandengeye kweri.
Naho biruko si bonse baronkeje amakarita baho uburenganzira bwo kwitwa impunzi bikwiye. Bamwe muri bo nabakekwa ko ari abagizi ba nabi abahungabanya umutekano mu miryango, hamwe n'abahungutse bongera barahunga.
Hariho bamwe batunze na bene babo kandi babatunze atafumu bafise baca bafata nabi bakabaturubika, cyangwa ugasanga ntimwimvanamo nabo wasanze no bafise ifomu kubera mutaba mufise ifomu mwese, ugasanga nyene barakwinuba. Ariko nk'uyu munsi n'ukuri ndashima cyane, dutanguye umwaka mushasha neza natubu turaronka ifungurwa. N'ukuri turashimira UN ku cyumviro yumviriye.
Naho baronkejwe ibiribwa ubwa mbere kuvaho bagahungiye, ariko izo mpunzi zisaba yuko HCR ikomeza kugira kigoro ikabafasha n'ibindi bikoresho bya nkenerwa harimo ivyombo hamwe n'uburaro.
Cyo nosaba n'ukuri nuko nacyo tugarukira bakaduhereza ibikoresho ibyo tuvomesha ndetse n'ibyo dufuka abana, kubera nka twebwe nk'aho tubaye hari usanga dufise inzoya tubavuka ibitenge na zibi ibitenge ntibishobora kubumba umwana w'uruya yakumbe usangi hari imibu usanga ari byinshi n'ukuri bo dufasha bakaduhereza bureta nubwo burago tujyamako ndese n'ibyo dufuka abana n'ibyo tuvomera mu amazi
kandi cyo twosaba ukuntu bagiza kigoro bakatwiyumvira ko barabe ko bo dufasha nk'utwombo two gutekeramwo two kuvoma amazi naho twoba twotura tukaryama tunezerewe nk'abandi yemwe bamukoze
ikindi bongiye gusabira abarundi bagenzi babo batararonzwa impapuro zibaho uburenganzira bwo kuba mu nkambi yuko nabo boronzwa kubera bayi mu buzima bugoye cyane
mu bisanzwe twe twaronze amafomu mugahari habandi batararonka kandi nawe twari kumwe ku rutonde ariko bariko barabaza bacha bavuga ngo bazobakorera no nubu hariho nabari twasitse kuri yuwe ne bariko bararira sinzi ko yari ico bizoge mugabo kubera ubuzima bwo mu nkambi bugoye yavyakunda yuwe neje siara yari kuye kurondera kweri ikarabarabira nabo nyene bakaronka kuko nabona abantu mu bandi
cico no basabira n'ukuri nabo nyene no basabira babiyumvire ko babahe akagafomu ko kubagaburira kugira baronke ikintu barya mu inkambi ya mutenderi kuko hariho nk'abamamusa ngafise abana batatu babiri bashumbye ku muntu afise ifomu uwo muntu nawe afise ifomu abafise igitigiri cinge abamuha urumva hiyongereka abana batatu n'uwo mumama uwo muntu nawe usanga agiye mu ngorane zifungurwa no basaba naho nyene bagire impuhwe bagire akigoro bamurose nawe nyene ifomu byukuri aronke twafungura
uwo mugambi wo kuronsa amakarita hamwe n'ibiribwa impunzi zari zigishakije ubuhungiro watanguriye mu nkambi ya Nyarugusu mu kwezi kwa 11 ubandaniriza mu nkambi ya Nduta mu kwezi kwa 12 umwaka uheze 2019 hama uherukiye mu nkambi ya Mutenderi mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania James Jovini ku bwijwi rya Amerika.
Tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mu Burundi abagwanya ibiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta bahamagarira abategetsi b'inzego nkuru z'igihugu kwerekana amatungo yabo imbere yo gutangura akazi kabo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ibwirizwa shingiro n'amategeko agwanya ibiturire mu Burundi ategekanya ko umutegetsi guhera ku mukuru w'igihugu ibyegera vyiwe abashikira mwanje n'abandi binje mu mabanga yabo babwirizwa kwerekana ubutunzi bafise n'igihe bavuye mu mabanga bakerekana ubutunzi bavanyeyo. Intumbero nkuko biri muri ayo mategeko no kugira ngo atuzwe ingeso yo kunyuruza no gusesagura amatungo y'igihugu mu gihe yasigaye amezi atanu gusa ngo ikiringo catanguye mu mwaka w'ibihumbi 2015 kirangire abagwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta nk'ishirahamwe Oricom bavunira kagohe abategetsi batandukanye gutangura kwerekana ubutunzi bafise imbere yuko barangiza amabanga yabo. Gabriel Fyiri atwara Oricom.
Uhagira hagere ko bava kuba basuku bacu turabe yuko ibyo bintu bazoshobora kubishitsa kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku musanzwe ajeje by'amafaranga muri commune bagomba kuba barerekanye amafaranga n'ibintu batunze imbere yuko baje mu mabanga hanyuma ubu rero bagiye kuvayo mu bisanzwe bagomba kandi gucha bavyerekana hanyuma kandi nabantu bazoza gutwara kutubera basuku ejo bumve yuko bafise iryo tegeko cyo kwerekana ubutunzi bwabo.
Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu kiganiro yahaye abanyagihugu mu ndwi zibiri ziheze yaremeye ko uwo mugigwa azo kugira kumakenga bamwe bafise koho bahari amatungo perezida Nkurunziza yanyegeje hanze y'igihugu arabihakana
ibitoro byitegurika turashima ko n'indongozi nyinshi babikoze atwavuye yuko twoba dutunze cyane turatunze ko turafise imana imana yose uko ya byose ama kandi gitwaronse byiwacu tukabiza ikintu tubironka ihagaze yuko dushikirize ne twamara gusozera ikiringo tuzokwerekana ati twatangura inga anye duvise ibi bago bakumbaza ati mwabikuye cha tubyerekana ati byavuye inga anye ajyo twagabiye nabe n'igihugu ajyo twakuye mu mushahara wacu ajyo twakuye mu bakunzi nibindi nibindi byo biroroshe cyane ka turi tegeye zo bitangira inyishu ibere yo wese ugomba gutubaza ibyo dutunze turabizi twatunze inga turatunze impene inkwavu inkoko imodoka n'andi barayifise inzu n'andi barayifise nabe tufise turibirinze nga amafaranga ari hanze nayo nibasanga iwacu ari baratwara ntangora
kwerekana amatungo abategetsi bafise olikome ribonako bifitiye akamaro kanini igihugu n'abanyagihugu
ubwa mbere nuko inzego zibijejwe ariho zihera kugira ngo zirabe vyukuri yuko batagize ubutunzi butagira insiguro icyo mutwita mu gifaransa archisme irisite ikigira kabiri nuko bijamwo mu gukinga gukoresha nabi amatungo y'igihugu ikigira gatatu nuko ababagiye kutubera abasuku baheza bagakora batiyumvira ivyinda zabo n'izinyungu zabo ahubwo baca bitaho iby'abanyagihugu n'igihugu muri rusangi mugabo bagaca babumbwa n'umushahara wabo gusa ikigira kane bigira kwa kamaro nuko ubutunzi bwari kuja mu minwe y'akagwi k'abantu bakeyi buca busaranganywa hagati y'abarundi bose ico twita mu gifaransa la distribution des ressources
umukuru w'igihugu aragabisha abategetsi bohirahira bakikika mukiza muri iki gihe bagiye kurangiza amabanga bakanyuruza ubutunzi bw'igihugu umugwi wo kubafata bagahanwa warashizweho
uwo mugwi twamaze kushiraho ntungatse kubona akaje kubabwira ntagira umuntu yibaze yuko uko vyamye ariko zobandanyuka umuntu wese afise inkuru kwe kuvuga gushikiriza abantu kwaronona iby'igihugu twarashizeho tugushiraho bazobenyesha ico bita nimero vere kugira ngo umuntu wese muri komide ku mutumba abonye barongoze canke abandi bose kubaronona bace bishikiriza uwo mugwi mu biro by'umukuru w'igihugu bizoshikirizwa harizoburizwamwo izogaruzwa anindi zotangwa kwa zodukora mu ngata kwikomine iyo byononye kugira ngo baca bigaruza kandi nabo zotwara ikirwa giherane icyo kintu bakimenye
abagwanya biturire basaba ko abatazokwerekana ubutunzi bafise ko buhanwa hisunzwe amategeko
abatavyerekane bahanwe kuko babara basuma barababandi nta kindi atarukurya imitsi abanyagihugu baba ariko barakora turifuza rero kwico kintu coje imbere
uwo mugenzo watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ariko ntiwashezwe mu ngiro ku rugero rushimishije icyo gihe n'umukuru w'igihugu agiye mu ngendo hanze agarutse yashika yerekana amafaranga yakoresheje ayasigaye agasubizwa mu kigega ca leta ya maribi umukuru w'igihugu yabigize rimwe gusa Pierre Claver Inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda umuryango wa Nzabarinda Evariste uvuga ko amaze amezi atandatu bataza haherereye Nzabarinda yakorera urwego rw'abinjira n'abasohoka ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania wa Rusumo. Eric Bagire ubusa araduha inkuru y'idonido.
Bwana Evariste Nzabarinda ukomeje guhangayikisha umuryango we kubwo kutamubona, bavuga ko yaburiye Rusumo ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania. Umuryango we uvuga ko yari amaze amezi nk'atatu yimukiye kuri uwo mupaka, avuye ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda, kuko yakoraga mu biro bishinzwe abinjira n'abasohoka. Bwana Nzabarinda avuka mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda. Umuryango we uvuga ko yari afite imyaka 31 y'amavuko. Mushiki we Madame Josiane Witonze yatekereje ijwi rya Amerika iminsi bamaze basiragira hirya no hino bashaka kumenya amakuru y'irengero ry'umuvandimwe wabo.
yakoraga muri migrasiyo hashize amezi atandatu tutamubona tunahamagara na nimero ya telefone ikanga gucamo rero twagiye aho yakoreraga ku rusumo tubaje se ko umutwa tuzi ko umuntu wacu akorera hano byagenze gute ko tutakimwumva kuri telefone babanza kutubwira ko yaje muri konje Kigali nyine turataha nyuma aho twumva ko ibyo batubwiye atari byo umuntu yaje muri konje akoraho telefone gute dusubirayo rero baratubwira ngo rero ngo nitujye kubaza ngo ku cyicaro gikuru cya migrasiyo Kacyiru tujyayo abayobozi baho baratubwira ngo umuntu wacu ngo ari mu kazi nidutahe nitugira ikibazo ngo bazaduhamagara badusobanurire turataha ariko dusiga nimero za telefone baratubwira ngo nyuma y'icyumweru ngo tuzasubireyo ngo niba bataraduhamagara twaje gusubirayo rero batubwira ko nyine tarakunda ko nyine tuvugana mu kwa 10 kuri 22 nibwo twasubiyeyo turababaza nanone baratubwira ngo umuntu wacu ngarahari ariko ngo nagabasha kwitaba telefone
kubera igihe gishize umuryango wa Nzabarinda waramubuze biboneka ko barushaho guta icyizere umunsi ku wundi cyo kongera kumubona maze bagasaba urwego yakoreraga bavuga ko rubabwira ko akiri muzima rukabivana mu magambo bakabona umuntu wabo madamu witonze nanone
twoya nyine cyo twasaba nyine ni nk'ubuvugizi nyine mukatuvugira nyine bakadusobanura aho umuntu wacu ari nimba ari mu kazi cyangwa se nimba afunze nimba atariho nyine tukabimenya duteye impungenge none se kuba warabuze umuntu utaza aho yagiye utazi nimba arapfuye cyangwa atarapfuye si ikibazo
bwana Rwarinda ni mukuru wa Nzabarinda kugeza ubu bitazwaho aherereye twavuganiye ku murongo wa telefone ari ku gisagara mu majyepfo y'u Rwanda nawe byumvikana ko impungenge ku muvandimwe we ari zose zishingiye ku kuba badaheruka kumuciryera yewe batanaherutse ijwi ry'umuvandimwe wabo
ko dufite impungenge na meza tatagiye gushira ntabwo tuzi ngari mu kazi ntabwo tuzi ngari hehe twifuza niba ari mu kazi telefone ze nizigeho tuvugisha kimwe nyine ngari mu kazi cyangwa wenda nose yaba yagiye hanze yajya aho telefone ntiyanaduhamagara ati ngiye hanze icyo dusaba ni uko wenda telefone ye yajyaho akatuvugisha akatubwira ikibazo niba ari mu kazi cyangwa niba wenda akemerewe guhora telefone ariko wenda bakamusiza nk'umunsi umwe akatuvugisha tukamenya hanze umuntu ugiye kumara amezi angahe tutavugana telefone ze zitariho kandi uzi ko muri iki gihe telefone ariyo umuntu avuganiraho n'undi wenda niba ari mu kazi ariko mukanavugana ati wenda ndi ku kazi ariko akazi ndiho ntakanamunaye kuboneka ni ukubera akazi uwo mwaka telefone zikaba zitariho n'akazi tutazi ngari ku kazi urumva tukagira impungenge
ku murongo wa telefone ijwi rya Amerika yahamagaye Lieutenant Colonel François Regis Gatarayiha ukuriye urwego rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda ijwi rya Amerika yari keneye kumva icyo urwego ruvuga ku mukozi bivugwa ko yakoreraga urwo rwego magingo bitazwi irengero rye Lieutenant Colonel Gatarayiha nta byinshi yavuze ku irengero rya Nzabarinda yavuze ko amakuru yerekeranye n'uyu mukozi ntayazi
hari inkuru twateguraga ku muryango watugejejeho ikibazo ngo hari umukozi wakoraga mu biro by'abinjira n'abasohoka ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania ku rusumo ariko kugeza n'ubu ngo haciye amezi atandatu uwo mukozi baramubuze ariko ngo iyo baje kuri ofisi wanyu mukababwira ko umukozi ahari
ntabyo nzi byo ngibyo
ni umukozi witwa Evariste Nzabarinda
ntabyo nzi byo ngibyo by'uwo mukozi
uretse kuba uyu muryango wa Nzabarinda waraganye inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka bashakisha uwabakoreraga urwo rwego banavuga ko mu nzego z'ibanze kuva ku murenge bavukamo ndetse no mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda bagejeje iki kibazo gusa ngo izo nzego zo zababwiraga ko nta bubasha zakigiraho mu kukibonera umuti bavuga ko batisunze urwego rw'ubugenzacyaha RIB kubera ko urwego rw'abinjira n'abasohoka rwakomeje kubashyira ku byizere ko batagomba guhangayikira umuntu wabo umurongo wa telefone kuri sosiyete y'itumanaho ya MTN bivuga ko wakoreshwaga na Nzabarinda nturiho nk'uko umuryango we uvuga ko mu bihe bitandukanye wamubuze kuri telefone mu mezi atandatu ashize ijwi rya Amerika no yabigenzuye maze mu bihe bitandukanye twahamagaraga twasubizwaga mu ijwi rigira riti mu bundi bugenzuzi twakoze twasanze nimero baduhaye ibaruye ku mazina ya bwana Evariste Nzabarinda wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
Radio Jwi d'Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi League iteka ryashize ahabona raporo yerekana ukugenda gateka kazina muntu kari kifasha umwaka wose uheze w'ibihumbi 2019 igiteka yerekana ko abantu barenga 370 bishwe abandi baranyuruzwa ntawamenye irengero ryabo hamwe n'abasinzikarijwe ubuzima igiteka yegekayo mabi ku nzego za leta yamari igipolisi kivyamirira kure umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru adufite ibindi kuri inkuru
icira hamwe igiteka riharanira uburenganzira bwa muntu mu matohoza yaryo rivuga ko abantu barenga 370 bishwe abarenga igihome nabo bafungwa mu buryo anshere niko yagize atwara igiteka avuga ko buciye kubiri n'amategeko
muri umwaka wa 2019 ishiramwe igiteka ryashobora gutohoza ku bantu 371 bishwe aho ibiziga 185 byatowe abantu 45 barazimira amazima yongo abantu 32 barasinzikarizwa ubuzima imwe ifatiye ku gitsina abantu 257 barasinzikarizwa ubuzima byo twita torture hama abantu 1046 barahagarikwa bidaciye mategeko
Na wabiru uko, ayani mashia makorera mugi hugu mulicho gisata nga Forikone F, ligwanyiki menyane na kamgana wa mama, jamiri la kule ibili, mulibena yomaraporo. Jerari Hakizimana atwara Forikone F, avugako uburenga nzira bwa muntu gifasha neza mugi hugu.
Twaje twiyamirize n'inguvu nyinshi ibivugwa mwa ya maraporo asogwa n'amashirahamwe atagikorera mu gihugu cy'u Burundi. Amashirahamwe atemewe n'amategeko turemeza ko agateka kazi na mukana turi vyabona kifashe neza mu ntara zose n'abakomine byose bigize igihugu n'ukoze ikosa mu gihugu arabihanirwa bataravye ahava ibashiriza ni binyoma ni muri yangendo kwamaberekana ko mu gihugu hari ibazo kandi mu gihugu atayibazo bihari aya muhe ni kuvuga ko bashikiriza ibintu badafite ibyemezo bitari byo amakungu nayo amenye ko ibyo bashikirije n'abantu atari byo
rigiteka rimenyesha ko amashirahamwe nkayo akorera mu gihugu atenya kuvugisha ukuri kuko ari mu kwa kubutegetsi ashe niko yagize avuga ko bafise n'ivyemezo bikwiye mbere n'amazina yabishwe n'abanyurujwe mu mwaka wose w'2019 abagirizwa gukora ayo mabi rigiteka uburikorera hanze y'igihugu rivuga ko ari bamwe mu bari mu nzego za leta cyane cyane abapolisi n'ugwaruka bw'imbonerakure rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD hamwe n'abatware bo hasi
hadutanga karuriro ku bantu bishwe aho dusanga abantu 58 bishwe n'abari mu nzego za leta ndetse mbere muri ibyo harimo abantu 13 dusanga muri wa mugwe twita exécution extrajudiciaire uko turabona ko inguvu abastandere bashiramwo abatwara amasecteur abapolisi aho kitiga gitowe batarindira kugira ngo haba amatohoza bamenye icyatumye uwo muntu yicwa mugabo baca bihutira kumuhamba ivyo rero biratuma ligiteka yumvira ko leta ibizi igituma uwo muntu yishwe ntibiba bikenewe ko bamutohoza ko bamuzi abazi ngene yafashwe abazi n'ingene yishwe
Gusa igipolisi mu kwezi guheze cakaniye ijwi rya Amerika ko kidahohotera abanyagihugu Pierre Nkurikiye avugira igipolisi
abantu bavuga ivyo ngira ngo ayo makuru afise na igipolisi kitabikora kandi ivyo sitwe turiko turabivuga gusa ngira n'ivyegeranyo by'amashirahamwe ajejwe gucunga kurikirana iby'agatakazi na muntu barabivuga yuko atavyo guhohotera abantu bigikorwa n'igipolisi cy'u Burundi
Rigiteka rihamagarira leta gufatira ibihano ruhasha abakekwa gukora ayo mabi
kugira ngo nayo nyene yikure kwiceye ko imigambwe nayo nyene yaba umugambwe ku butegetsi ni tari ku butegetsi ko bwo kwigisha amahoro mu gihugu aho kuguma ari kujyana abavukanye bajyana tugasaba amakungu asanzwe afasha leta ko bufasha muri kino kiringo bari aba matora reka rategwa kugira ngo ashobore kuba amatora yituze ntiyabe ibibera mu gifuri ntibimenyekane tukasaba nuko abanyagihugu boguma bafatanye mu nda bagwanya icyo cyose cyotuma basubiranamo
Ibiri muri raporo yari igiteka nibyo bikunze no kwibonekeza mu byegeranyo by'ishamwe mpuzamakungu ONI ku Burundi gusa Burundi ntibusiba kubitera ibyatsi kuva mu mwaka w'2017 Sentare mpuzamakungu mana bya CPG yaratangurije amatohoza nyezina kuri bene ivyo vyaha vyohonyangwa ry'agateka kazi na muntu Pierre Clavier niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Njuti mwese mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twato bafite kuri isaha n'iyo bigarukiye kuri Radio Ijwi ry'America tubashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu by'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi ry'America.
Been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.